i radio Ijwi y'America. Radio Ijwi y'America isanganira i Washington DC mu Kirundi mu Rwanda. Urundi mutwirira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda. Kuri ku FM ijana kane ibice bitatu na FM 88 ibice bitatu. Ibintu zashitse mu kiti kumwe ni Frederic Mukije afatanyije ibiganiro byo ku isaha. Ibiganiro tubandanya kubategurira ifi ingo zacu kubera ikiza cya korona cyadutse ku isi hose. Ikaze mwese makuru yo mwaka kane. Ikibazo cy'inzara kiragaramiye impunzi z'abarundi ziri mu kambi ya Mutenderi ku buryo abagendana umugira wa sida muri iyo kambi batagishobora no gufata imiti ifufaza icyo kiza.
Genda hangayitse nabi nk'ubu honye ni kuva jenazi n'undaje n'imiti sinimira ndetse narahagaritse regera ujya inzara.
Iyo ni bukuru Jeannette umwe mu babyeyi baba muri iyo kambi. Ingoce kimwe n'ayandi makuru yerekeye akarere ka Afurika y'ibiyaga binini harimo ikibazo cy'abakuye mu ngo zabo n'imyuzure yabateye mu Burundi. Amakenga ashikizwa n'abakorera mu masoko abiri mu gisagara cya Kigali yugawe ku mvu zo kugabanya ubwandu bw'ikiza cya korona. Hamwe n'ayandi makuru havugwa hirya no hino ku isi turabashikiriza mu kanya kari imbere. Ariko imbere yaho reka dutega amatwi mugenzi wacu Aloise Bigirimana agiye kudushikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Urakoze Frederic, tuyahere aha muri Amerika. Abademokrate kuri uyu wa mbere baraye batanguye ikoraniro kaminuza ry'umugambwe wabo rizomara iminsi ine rigamije gufasha no gutera intege umukandida wabo Joe Biden kugira azotsinde Perezida Donald Trump mu matora yo mu kwezi kw'icumi na kumwe uyu mwaka. Abashikirije amajambo ejo ku munsi wa mbere barimwo Michelle Obama, umutambukanyi wa Perezida Barack Obama yahoze arongoye Amerika, Senator Bernie Sanders wahoze ari guverineri w'umurepublikani wo muri leta ya Ohio, John Kasich yanahataniye ikibazo cy'umukuru w'igihugu mu mahiganwa y'ibanze mu barepublikani adacana uwaka na Perezida Trump, ubu akaba yahisemo gushyigikira Biden. Yahamagariye bagenzi we mu mugambwe w'abarepublikani kutazoha amajwi Trump. Abo bose bahisemo gushyikiriza ayo majambo bari mu ngo zabo bifashishije ubuhinga bwa video conference kubera ikiza cya COVID-19. Kuri uyu wa kabiri abategetsi bakomeye mu mugambwe w'abademokrate nyine barimo Bill Clinton yahoze ari perezida, umukenyezi wa Biden, John Kerry yigeze kuba umushikiranganji w'imigenderanire, Chuck Schumer arongoye umugwi w'abademokrati muri sena ya Amerika bari ku rutonde rw'abashikiriza amajambo yo gutera intege Biden. Kuri uyu wa kabiri perezida Donald Trump ntiyatebye gutesha agaciro iryo koraniro mu kuvuga ko mu majambo yose yashyikirijwe atana kimwe kimutera ubwoba kandi gikwega abantu kirimwo. Mu ndwiza abarepublikani nabo bazoba baramukiwe mu ikoraniro ryabo kaminuza rizobera mu gisagara cya Charlotte muri leta ya North Carolina, aho Trump azoshikiriza ijambo ryo kwemera guserukira abarepublikani. Muri manda ya kabiri ijambo azoshikiriza ari mu nyubakwa ya White House. Muri Afurika, umushikiranganji wa Somalia mu ntara ya Hirshabelle yarishwe arashwe ku mugoroba w'ejo ku wa mbere mu gisagara cya Johar. Ababibonye bavuze ko Abdul Kadir Abukar Karani, umushikiranganji w'uburimyi muri iyo ntara, yarashwe igihe yariko aja ku rugo iwe. Abamwishe baciye bahunga. Nta uremanga ko yakoze ubwo bwicanyi, ariko abategetsi batunga urutoki abakora iterabwoba. Yishwa ryiwe rikurikiye igitero cyabaye ku mugoroba wo kuw'Imana ku ihoteli i Mogadishu, kikaba cyahitanye abantu 17, abandi 42 barakomereka. Perezida wa Afurika y'Epfo n'abategetsi mu gisaka cy'amagara y'abantu batangaza ko ibitegire by'abandura COVID-19 bigeze aho bitangura kugabanuka. Perezida Cyril Ramaphosa yatangaje ko amategeko amwe amwe yafashwe agiye gutezurwa, ariko kandi ko urugamba rukibandanya. Abanyagihugu bo muri Johannesburg bagiye mu mabarabara kuri uyu wa mbere bagaragaza akanyamuneza n'umunezero ku bw'iyo nkuru. Ramaphosa yatangaje kandi ko hari ingingo zigiye gutezurwa zirimo gusubira kureka urudandazwa rw'itabi n'inzoga. Afurika y'Epfo nicyo gihugu cya mbere ku mugabane wa Afurika cyasindikajwe na COVID-19, aho abashika hafi 600,000 banduye hamwe n'abarenga 11,800 bapfuye. mugihe kibamwo abangana imiliyoni 60.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Igihugu cya Nigeria kizokongera kugurura ingendo z'indege mu makungu ku itariki ya 29 ukwezi k'umunani mu ntumbero yo gutezura ku ngingo zafashwe kubera umugera wa corona. Umushikiranganji wo gutwara abantu n'indege Hadi Sirika yavuze kuri uyu wa mbere ko izo ngendo zizotangurira ku bibuga by'Iregose na Abuja. Nigeria yahagaritse ingendo z'indege mu kwezi kwa gatatu mu ntumbero yo guhagarika ikwirakwira ry'umugera wa corona umaze kwandukira abarenga 49,975 na 75 bamaze kuhasiga ubuzima. Iyo ngingo ije haheze indwi zitandatu ico gihugu caruguruye urujya n'uruza rw'indege mu gihugu hagati.
Urakoze Heloise ku makuru heje kudushikiriza atuyutse nshitumeze kumva mwabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika isamiye na i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya 13 ku metero 19 n'imetero 22 mu Rwanda turi kuri FM 104 3 mu kanya amakuru avugwa mu ntara
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
na kajo Ijwi rya Amerika ari umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu
amakuru mu ntara tuyatangurire mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho abagendana mu gira basida bo mu kampi ya Rusenda batangaza ku kibazo cy'inzara ivurwa mu iyo kampi cyatumye bamwe muri bo bahagarika kunywa imiti ya sida kuko bibagora kunywa ibinini bya sida batafunguye. Inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari mu Rusenda.
Bukuru Jeannette ni umubyeyi wo muri inkambi aba muri village ya kabiri yatubwiye yuko kuba bamaze igihe kirekire badahabwa ibifungurwa n'ishyirahamwe rya PAM byatumye atubahiriza amabwiriza yari yahawe yo kwa muganga yo kunywa ibinini bigabanya ubukana bwa sida.
Genda hangayitse nabi nk'ubuhonye ni kuva nta kintu ndaje n'imiti sinkimira imiti narahagaritse hejuru y'inzara kubera ndakimize nk'uno munsi ntariye ndasubira kubyuka mu nzu hirya y'ejo nk'ubu guhera ejo papa nta kintu ndashyira mu kanwa ndagahemuka kuva ejo nta kintu turarya emuje bundi ho Jackie yarahejo agenda hari agaramamo niho bahayasi agarama kwa bajya bapokeza baramuharasi yo nuko natwe risone rikadufata nta kuntu kugenda bugarama hariya nk'ubonye nimero wa 10 imiti ku munsi wa Mungu windwe heze no bipfuriye mu nzu iri mu nzu kubera nta kuntu yimira kandi shose sala ko nimba fuse n'igihomo kintabatse mu duteke.
Jean Marie Sabiyumva nawe ni umugwayi wa sida asobanura yuko ubuzima bwe wabayemo muri iyi nkambi irimo abagendana umugira wa sida bagera ku 2500 bwatumye muri bo hari abatakaza ibiro bari basanzwe bapima kubera kudafungura neza.
General Service 35 ubungeze ku biro 40 ibyacyo ni kunywa imiti atakintu urya njyewe turapokera ingenzi twadupokeza ku kwezi utumaze ameza ane kupimye mu kwezi kwa gatanu ninyabu telefone baduhaye cya kintu kirimo twe twagurisha 5,567 babiguhaye ubusumisha umunsi umwe ugasigara agakarite simu konyine nimba nyamera baziba binyika umwaka wajyaye baziba yuko uyondera kandi gatelefoni gakubeye turi mu buzima bubi tugeze ahantu makungu yo turaba ukuntu amakungu yo dutabariza igice cyadufashije turipfuza ko boduha ingero zitandukanye n'iz'abandi tugenda indwara zidakira cyane cyane twenye hajyaye Bujumbura naba nafata umuti kuri wa karede nkafata umuti baguha igikombe cy'amata ukavuga guhenya amazi mu makopo washyira muri ukanywa biriya binini wariye ziriya nyama zo mu makopo ukanywa n'ubuyi bufashe ntabwo bikubwira ikizunguzungu ntabwo ugomba bikuboreje ariko hano urabinywa bikakuboreza nk'uwanyora umugi washyira mu isanduku ukazungurirwa utangura kudawa ukadaha byutariye ugira inzara ugira utaronka twa kakabuyi mu minsi yari twa turonka kabuyi nundu ubu akabuyi baragahagaritse.
Aba barwayi ba sida bari muri iyi nkambi basanga bari bakwiriye gufashwa guhabwa igishoro bagacuruza kuko izindi mpunzi zitagwaye izo nubwo zitinda guhabwa ibifungurwa n'ishyirahamwe rya PAM hari izinyuzamo zikajya gukora imirimo y'imbaraga mu baturage b'abakongomani irimo guhinga ndetse no gukora amatafari Jamari Minani aba mwishiramwe jabagwayi basido muri inkambi ya Rusenda
Jemba yeho nabi gose urabona nkubisaba ko no umuntu aronka kabuye ubwabo yibadu hakera nibukibaho nubu baza kubutorira inundu cyeto kabutorira nga ku hospital ya nubu niki itu kirongo tusaba yuko muduheza gatahe hamuntu kiyungunganya tukadandaza hama tukaronka nakajya gasururu tunso mutaye kiga turi yungunganyako imbaraga zacu zishobora guhenga ndushobora gukora kazi kingu tusaba ko umuntu anyicara hasi akadandaza kadiye bagitutuye
twashatse kumenya icishiramwe rya EDC rishinzwe imibereho myiza mu ngambi ya Rusenda rivuga kuri iki kibazo cy'ubuzima buba bagenda na sida bavuga yuko bafite tabyadukundira kuko twagerageje kuvugisha umuyobozi w'iryo shiramwe kuri telefone y'ingendanwa tabyakunda ariko tuvugishije umuyobozi userukira imvuzo z'abarundi muri iyi ngambi Emmanuel Ntirampe ba yatubwiye yuko iki kibazo bakigejeje muri ASR
iyo tubabajije rero twebwe nka abarongozi b'ikambi bakoma batubwira yuko barindiriye basavye bagize demande ariko batarishyurwa barindiriye nabo kwishyurwa ku musaro bagize
sabagwayi basida bonyine bavuga yuko bugarijwe n'ibibazo by'inzara muri iyi nkambi ahubwo n'abagenda indwara zidakira zirimo diabete ndetse nabo bantu bumuga nabo basaba ubufasha kuko nabo bibagora kunywa imiti babaha kwa muganga badafunguye ubedatse ngavuga ku bwijwi rya Amerika mu Rusenda mu Ntara ya Kivu y'Epfo
Burundi muhuza barundi Edouard Uwimana avuga ko leta igiye gufasha abakwiye mu byabo n'imyuzure bari ahitwa ku Nterekwa mu gisagara cya Bujumbura kugira ngo babone ahandi baba hari haheze iminsi abo bakuwe mu byabo bamushikirije ikibazo cy'uko leta atamfashanyo ibaha inkuru ijwi rya Amerika yateguwe ifashijwe n'abanywanyi bayo mu Burundi tubishikirizwa na Desire Hategimana
umuhuza w'abarundi yagendeye abateshejwe izabo ku Nterekwa ari kumwe n'abarongo igisagara cya Bujumbura nk'uko yabishikirije abanyagihugu bari bamusabye gutorera umuti ikibazo cyabo kuko bemeza ko babayeho nabi batagira naho barara Edouard Nduwimana amenyesheje ko bategerezwa kuva muri icyo kibanza kuko atari cyiza cyo kubamwo umuhuza w'abarundi yasabye gutandukanya bari bapanze n'abamazu yabo
twarumvikanye yuko mu minsi mikenya nimba mutarabikora abajeje intwaro babafashe gutandukanya abari bapanze amazu n'abari bafise ahabo kugira ngo bishobore koroha warapanze inzu nkumbure wewe arashaka kugira no gupanga handi mu gihe bamuherekeje ariko warafise cyari kibanza ciwe leta nayo izo ziraba ingene ifasha biciye muri wa mugambi ya programme ijanye iyi platform ijanye no kuraba gukingira ibiza n'ibindi ikibazo cyanyu bari ko aracyitwararika mugabo namwe mugende mukurikiza impanuro muhabwa n'abajeje intwara kandi ababishoboye muri mwe bwa rabashobora kuba bishoboye abishoboye bari de kurindira izo nyishu za leta ubishoboye kuba ashobora kujya guhiga handi abari yumvira kubaragenda mwumve yuko ngaha ahasi mu buzima aha nta buzima buhari
nawe yemeza ko leta ifasha abahora baba mu nzu zabo Nduwimana yasavye abashaka kubaka kubanza kuvugana n'abajejwe inyubako kugira byashitse aho ku Nterekwa ntibize bisubire
ibi byashitse birababaje ariko biduhe n'ikigwa tukumenya aho turiko turubaka aho tugiye kuba ingene haba hameze tubasaba yuko nubu abo bavuga ngo bari kuba rubaka leta bahamabati babanze baje inama neza n'abajeje intwaro n'abajeje bisaba byo kubaka barabire yuko vyukuri aho bari kubarubaka atari hamwe azosura gutera ibindi bibazo ivyo byose rero mwinda kubikora biciye mu kuja inama n'ingingo mu gukomeza umwumvikano hagati ya mwebwe n'abarongoye intwaro n'abarongoye bisata bibijeje
abanyagihugu naho bamwe bashimye ko bagiye gufashwa bakanaronka uburaro ntibabona ingene bagiye kubaho kubera inzara na kazoza kabana mu gihe amashuri agiye gutangura batabona iyo bazokura amafaranga y'ibikoresho by'ishuri by'abana babo umuhuza akabana agendeye site ya Maramvya arabateshejwe izabo bo mu Gatumba kubera imyuzure naho nyene yabasavye gusubira mu zabo abanyagihugu bakagira amakenga kuko hari aho amazi atarakama ikindi babona nuko ivyabaye bishobora gusubira mu gihe uruzi rusizi rudakorewe
hariho abifuza ko bokwimugwa bakabaronderera ikindi kibanza mu bashiramwe kuko babona uba amazi akidengere hariho n'abandi wabo hamaze gukamuka bavuga ati twebwe batwubakiye bakadusanurira bakaturosa aho dushikira ngo dutekereza tugasubira mu gihe urumva hantu haratandukanye
tokogwa nuko botugomerera rusizi bakadukubikira n'idigi aho ruhora rumenera kugira korohegwe ntibitwe kandi gutwagwa
twebwe n'ikimvuro kiwanje hariho nkabeshi hatarakama amazi none hema naho bazoyiduha tuzoyubaka hehe nubundi tuzoca tuvayo kandi urumva tuzokwamira mu nzira imisi mbona yuko botwiyumvira ko nyine bakatugonderera hanyu ngo dushike.
Site yo kuwinterekwa isanzwe irimo imiryango 140 itagira uburaro kubera imvura y'imyuzurira yahitanye abantu 16 hari kwa 22 ukwezi kwa 12 mwaka 2019 ni mu gihe bateshejwe izabo kubera imvura n'imyuzurira y'uruzi Rusizi muri zone Gatumba ukwezi kwa 5 mwaka 2020 bari nyibihumbi 11 bakaba bari mu masite atandukanye harimo site ya Maramvya.
Inkuru idushikiye mu kanya ivuga ko Burundi bwanse kwakira Barundi barenga 130 buganiwe mu Rwanda kubera ipaka yugawe bitumwe n'ikiriza c'umugera wa corona. Abenshi muri abo bari bagiye mu Rwanda kubera imvu z'akazi canke bagiye kwivuza. Ubuserukizi bw'u Burundi mu Rwanda bwavuye ko burindiraho imipaka izokugururirwa kubera leta yanse kubaha uruhusha wihariye rwo kwinjira muri iki gihe. Ubu bamwe muri bo batangwe gusaba uhungiro mu cyo gihugu. Ni inkuru ya Clavera ni inkuru umenyesha makuru w'Ijwi ry'Amerika i Kigali mu Rwanda.
Igitege ntabanduka c'abarundi bose bugaraniwe mu Rwanda ntitwashoboye kukimenya. Gusa ubuserukizi bw'u Burundi mu Rwanda bwemeza ko ababwituye bashaka gusubira mu gihugu bari hagati ya 130 na 140. Ambasade ivuga ko byumvikana ko ari benshi kurusha bo kuko hashobora kuba hari abatayituye. Abo nabugaraniwe mu Rwanda kuva mu kwezi kwa gatatu imipaka y'ibihugu byombi yugawe kubera ikiza c'umugera wa corona. Bagezwe ahanini nabaje kwivuza abari mu kazi bafise n'uruhusha rw'akazi abari kuramutsa imiryango yabo hamwe n'abari bahaciye bavuye mu bindi bihugu. Mu kwezi kwa gatandatu guheze abo Barundi baragiye kwitura ubuserukizi bw'igihugu cyabo kugira ngo bubafashe gutahuka. Ambasade yarabakiriye ibaka n'amafaranga 8,000 y'itike kuko bari gusubira inyuma n'imodokari. Yamara inyuma y'ukwezi kumwe ambasade y'u Burundi yarabahamagaye ibabwira ko leta y'u Burundi yanse gutanga uruhusha rwihariye kugira ngo bajabuke umupaka. Amafaranga yabo barayasubijwe. Ubu aho baba mu bice bitandukanye by'igisagara cya Kigali bavuga ko ingaruka mbi zatewe n'icyo kibazo ari nyinshi kubera umutekano wabo. Bamwe muri bo badusabye kutabavuga amazina.
Urabona iyo bakunje kuja mu gihugu cyawe kandi barusanze fise igihe umutekanije cyo gusubira inyuma kaburiza amafaranga kabura uburyo bwo kubaho hariho benshi bari bafise ubuzi twatakaje ubuzi tubayeho nabi tumanusaba indaro gusanga ukora uragurana umuntu bagana umugenzi ariko n'ubu twaherewe nta kimwe dufise. Umva rero tuguma dusaba yuko twunganirizwa bakatekura twagenda kumva cyangwa se twahunze twagiye tuje ku bintu bizwi.
Ubu ndetse hari n'abamaze kwitura igihugu cy'u Rwanda basaba ubuhungiro.
Nongeye mu Burundi ngo barabyase sinjire ko ashaka ko tuguma turi mu nzi hari ahubwo twese tuzamusaba ahubwo twese tugiye gutanga kumusaba ukumva none twabaho gute ata burenganzira bwo kuba mu gihugu ufise. Ubu twaragiye gutabaza igihugu cy'u Rwanda cyatwakiriye sema cyatubwiye ati ingurane ndayo turabizi niyo murarindira natwe tuzohava tugenda gusaba ubwo buhungiro tukaba twaza ko bazo twakiye kuko twagize ingorane. Urabona nk'ubu we Burundi bwaciye buvuga ngo twebwe ntibatuzi iyo bamaze kuvangwa na bazi tuzapfa tugira n'umutekano muke aho tuzabasubira hariya nicyo gituma rero benshi batangiye kuza barasaba bagume ngaha.
Icyo kibazo catumye imiryango icikamo kubiri. Uwo mugabo yaganiriye n'Ijwi ry'Amerika ari Bujumbura umugore wiwe yugaraniwe i Kigali mu gihe yari yaje kwivuza. Uretse ko amaze gukoresha uburyo bwinshi mu gutunga imiryango ibiri iri mu bihugu bitandukanye no gutunganya urugo ari wenyine si cyoroshe.
Urugo rubuze ina rugo amezi 6 urugo ruri mu mwana kumabaza mama rihe bakavugana ku telefone ndagukumbuye uzaza ryari nkajongiye ku kazi akavuga ati wantaye guma ngaha muhira tugumane. Hanyuma ugasanga umuntu afite n'akazi bisaba yuko atahabona gorovye ugasanga umwana yashavuye nagira ngo nduze ruguru mu by'akazi umwana akababara ubwizi bataha akakubwira ngo wowe uyu munsi ngo nawe wantaye urumva ko nk'uko ucumiye ngo umubyeyi yaramutaye ntabyo gutunganya urugo naho nyine biravuna. Hana twari twarumvise ngo bagerageje leta y'u Burundi igomba kuserukiza ubw'u Burundi mu Rwanda bwabasabye biyandikishe baratanga n'amahera yo kuzoza haizi kwezi kurenda ya mtu ziyo vya hereye.
Jean-Claude Karegwa ndenzako umuvugizi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yatangaje ko kugira ngo abo Barundi bazotahukanwe bizoca mu nzego nyinshi harimo n'iz'umutekano. Ijwi rya Karegwa turekesha abagenzi bacu bi radio rya Bongereza BBC aho yabivugiye ku munsi wa gatandatu heze.
Abo bantu wumva nibabara Barundi none nibabagomba gutahuka, hariho inzira umuntu acamo ukuja mu gihugu nizo zirategerezwa gucamo, kandi hariyo yavuze iki kiza karanda cha korema. Abo bantu tugira Imana bari mu gihugu kirimo abantu kirimo amateko ya OMS nihagera bazogaruka. So kubangira rero haba hari indi iriko birakugwa mugabe bari nibafatwe n'impunzi. Abo bantu ntabonzi gusa mvuze ni nibaba bariho bizoca muri izo nzira zose ubushanjo magana y'abantu bukorane bw'imigenderanire n'ubwo umutekano hanyuma bagaruke.
U Rwanda rwogo ruratangazwa n'ingene igihugu canka kwakira abanyagihugu baco. Dr Vincent Biruta umushikiranganji w'imigenderanire y'u Rwanda n'amakungu yavyishuye mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kundwa iheze abajijwe kugira ico avuze ku birego vy'u Burundi bavuga ku Rwanda rwabujije impunzi gutahuka.
Biratangaje kumva u Rwanda rushobora kuregwa ko rwafashe ugwate impunzi mu gihe hano hari abarundi bahamaze iminsi bageze ku 136 baje mu byo butandukanye, bamwe bari mu ngendo igihe imipaka yafungwaga, bamwe bari baraje kwivuza hano basabye gutaha i Burundi barabangira bamaze iminsi baraha ndetse na ambasade yabo hano yaje muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga gusaba ko twabafasha ngo batahe. Turabikora ariko urundi mwanga kubakira. Ukumva rero bitangaje ko bamwe twaba twarafashe bugwate, abandi nabo bakaba badashaka kubakira aribo banahaye n'ubuhushya bwo kuba baza hano ku mpamvu zitandukanye harimo n'izo kwivuza.
Iki ni ikibazo ubwa mbere cyari cyatewe n'umugera wa corona, ariko mu nyuma gihinduka icya politike n'imigenderanire hagati y'u Rwanda n'u Burundi, ibihugu bidacana uwaka kuva mu mwaka w'2015. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Dukurikire mu gihugu cya Tanzania aho leta yafashe ingingo yo kutazosubira kwakira impunzi z'abarundi zitahukanwa zikongera zigahunga kubera ibibazo zisanga bitarakemuka mu Burundi. Uzotahukanwa akongera guhunga azofatirwa ingingo zikomeye harimo gufungwa. Umumenyeshamakuru w'Ijwi ry'Amerika James Jovin mu gihugu cya Tanzania yaritabiriye inama zo guhimiriza impunzi guhunguka ziriko zikoreshwa n'umushikiranganji intwari hagati mu gihugu mu ikambi ya Nduta, Nyarugusu na Mutenderi.
Ni mu rugendo rw'umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu cya Tanzania, George Simbachawene yasubiriye kangi rugora wakuwe ku ntebe na Perezida John Pombe Magufuli mu kwezi kwa mbere y'umwaka w'2020. Nyakubahwa Simbachawene arimo gukora inama zitandukanye mu nkambi za Nduta, Nyarugusu na Mutenderi mu ntumbero yo guhimiriza impunzi gutahuka. Nyuma yaho igihugu cy'u Burundi gihamagariye Abarundi bari hanze y'icyo gihugu gutaha kubaka igihugu cyabo. Ejo kuwa mbere yari mu nkambi za Nyarugusu na Nduta, kuri uyu wa kabiri aherukiye mu nkambi ya Mutenderi. Muri izo nama arimo gukora yagabishije yuko kuva uno munsi uzofatwa adafise ibimuranga cyibure uzotahukanwa kongera guhunga azofatirwa ibihano bikomeye harimo gufungwa mu gasho.
Na kuanzia sasa utaratibu uliokuwa unatumika wa kuwarejesha wale wanaokamatwa wakiwa hawana vibali halafu baadaye wanavirigwa pia ya kurudishwa,
uno munsi urutonde rwahora rukogwa ntuzosubira gukogwa uko rwahora. Abafashwe bari mu makosa bazosangwa mu nkambi badafise ibibaranga bazoza barafungwa, apana guhabwa imfashanyo kandi kubera iyo bafashwe bahora batwagwa mu Burundi bagaca bongera bakagaruka. Izo ngorane ntazo dukeneye kandi
tutawakamata tutawapeleka mahakamani na watafunguliwa mashitaka na watafungwa kwenye magereza yetu.
Ikindi yasabye Abarundi gukomeza kwiyandikisha gusubira mu gihugu cyabo kubabona yuko icyo bahunze cyo bacyarakemutse kubera umutira makumunzi zose ari gusubira mu gihugu cyabo.
Nimekuja hapa kutoa ujumbe wa serikali ya Tanzania. Suluhisho la kudumu lililo jirani kwa sisi tunaotoka Burundi ni kurudi nyumbani tukajenge nchi yetu.
Najengaha gutanga ubutumwa bwa leta ya Tanzania. Umuturama uri hafi kuri bose bava mu Burundi gusubira mu gihugu kubaka igihugu cyabo. Amatora yarabaye mwararose umukuru w'igihugu. Ubu igihugu kiriko kiratera imbere. Niyihe mpamvu yotuma uguma ngaha? Uronswa imfungurwa utakoreye. Muhiri wanyu barabaha ikaze.
musubireyo reka ndabinginge kandi ndabasabe gusubira mu
Sefu naomba niwasihi na niwaombe fikirieni kurudi nyumbani
ku ruhande rwa ambasaderi w'ubuserukizi buto bw'u Burundi mu ntara ya Kigoma bwana Siliakus Kabura muri iyo nama yavuze yuko Burundi bwiteguye kwakira impunzi zose kandi zoshikira mu byabo atankomanze
atushikiri irenye n'icubara mukuru w'igihugu cha Tanzania amubwire yuko u Burundi turiteguye kwakira abarundi bacu bene wacu kugira ngo baze twubake igihugu cyacu cy'amatano ubuki n'icubara mukuru w'igihugu yari bumere yavuga yuko abahungutse bose bategereza gushikira mu byabo n'ikimenyamenya ngira mwara byumvise ndaje kumukurikirana kumunsi kumunsi n'abamwe bene wacu bari bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda bose bariko basaba kugira ngo bahungu mu mayinga abiri leta iri kwitegura kugira ngo itagore kwakira abambere
bamwe mu barundi bahungiye mu gihugu cya Tanzania bamaze kumviriza iyo nama y'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu basabye leta ya Tanzania na SR kubandanya gutahukana ababyiyumvamwo kiretse ababona yuko icyo bahunze kitarakemuka babandanye kuronswa ifashanyo nk'uko bigenewe
egome umutegetsi yaje uno munsi kabisa mu matwamankire neza kandi ijambo yatuzaniye rya jambo ryiza gose gusa kimwe guswa mu gihugu sibibi nta bantu wabo ko iminsi yose nk'uko babivuga mu hari muhira gusa kimwe umba ni byiza by'uko umuntu nk'umuntu wabanza kumbiza icyumviro ciwe ico bagituma adashaka kujya mu gihugu koko turavye aha twese turi ngaha mu nkambi nyangusuno nuko usanga twese dufise ibibazo bitandukanye aha usanga afise ikibazo iki abandi iki abandi kiriya byiza nuko bofata ingingo haswa yo bati dutange kugenda ari uko babanje kwicarika umwe wese bakamwumviriza icyumviro ciwe ibyo bibaza gose gusumba
nashize tufise kuri icyo kubera beshi n'abariko barahunguka arabaca bashika bumva ati bashikiye muri zangorane nyene ati meze kunuku abantu bakatuma bafata izindi ngingo zitandukanye icyo kwerekeye atuma kandi impunzi nyinshi zidahunguka ngo dusiye mu gihugu cyayo kubaka kubera bazi yuko banze bahunguka naho nyine n'abafise bazashikira kandi n'abogenda yati kabereka ati nimuje ngaha bitokunda kubera habariho imiryango imwe vuga ati nakaragera hungutse bacha batangura kuhirondera ukuntu bashaka kumugirira nabi
umugambi wo gutahukana impunzi z'abarundi ziyandikije ku bushake bwazo watanguye kuva mu mwaka w'2017 kuva ubwo bikiye mu mategeko hamaze gutahukanwa abarenga 188 mu bitigiri dukura se bamaze gutahukanwa muri uyu mwaka w'2020 barenga gato 3000 abiyandikishije bategereje kuzotahukanwa mu minsi iza bashika 2900 abarundi basigaye mu nkambi za Ndutanya Rugusu na Mutenderi barenga gato 160060 kuva mu nkambi ya Nyarugusu iri mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania James Jovini ku bw'ijwi rya Amerika
tubibutse inshuti mwese ko mwabandanya kumeza iradiyo ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda unaho ni wa mwanya wo kwashikiriza inkuru yerekeye kimwe mu bintu bikomakomeye byaranze itariki iyo munsi Venuste Nshimirimana aravuga kwivuka ry'uwatoye umugira utera indwara ya sida Luc Montagnier
hashize imyaka 88 kuri itariki ya 18 z'ukwezi kwa 8 mu Bufaransa havutse umwana w'umuhungu ababyeyi be bamwita Luc Montagnier uyu niwe waje kuvumbura virusi itera sida Luc Montagnier avukiye ahitwa Chabry muri département ya Indre iri hagati mu Bufaransa yize science muri kaminuza ya Poitiers ariko impamyabushobozi hanitse yihabwa na kaminuza y'i Paris mu mwaka 1955 afite imyaka 23 gusa nyuma y'imyaka 5 yabonye impamyabushobozi y'ikirenga mu buvuzi mu mwaka w'1974 yagizwe umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gikuru ubushakashatsi ku bya science Centre National de la Recherche Scientifique mu mwaka w'1983 yavumbuye virusi imunga abasirikare bo mu mubiri w'umuntu yaje kugaragara nka virusi itera sida ubushakashatsi bwe n'ibyagezeho byatumye hakurwa imiti isuzumishwa kandi ikagaragaza iyo virusi mu maraso nyuma y'umwaka umwe havutse impaka umushakashatsi w'umunyamerika Robert Gallo na watangaje ko yavumbuye iyo virusi nyuma y'imyaka 9 ishyiramo ry'abashakashatsi bemeje ko iyo virusi isi itera sida yavumbuwe na Luc Montagnier mu mwaka wa 2008 yahawe igihembo cyitiriwe Nobel mu buvuzi ku itariki ya 18 uyu mwaka yagaragaye kuri televiziyo y'Ubufaransa avuga ko virusi ya corona yacitse abashakashatsi bigaga imiterere yayo ibyo kandi abihuriyeho na bamwe mu bandi bashakashatsi
Chiti mwesimu kundi radio ishuji Amerika Vigano tukate guli mwaka kanya wiga wiki ngaha Turulashimi mokubira Yadefashe kwegeranya Vigano ilo tukate guli Turulashimi namwe chiti mwesimu adu Tuzama matuki kandu tukate ya kamu Wandanyi ungiliza ili Vigano ishuji radio ishuji Amerika